Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Josino Kazi.
Turi ku munsi wa kabiri igenekerezo rya 2021 rusa mu mwaka wa 2024 sangwe ikaze bakunze mwese ba radio Nzamba gateka kawe muri ano makuru twabateguriye aya nayo akaba agizwe n'inzi nkingo nkuru nkuru zikurikira. Umugabo wo mu gacimbiri mudaturwa umutumba na komine Mabanda mu ntara ya Makamba yaragandaguye umugore wiwe ku munsi wa gatandatu ushiru wa Mungu mu nyuma nawe acariyahura. Injyana zifatiye ku matungo y'imiryango yoba ariyo ntandaro y'ubwo bukozi bw'ikibi. Mu ntara ya Kayanza abagabo bane baraye baciriwe umunyororo wo guherayo bahogwa kugandagura umunyagihugu yitwa Epipode yamuremye ava muri komine Butaganzwa akaba yagandaguwe ku munsi yaragana imbere y'amategeko. Umwaka umwe w'ibirarane z'imishahara niyo abasirikare b'abarundi bahora mu butumwa muri Somalia batanguye gutahukanwa kuri no wa kabiri wishuza basaba ko ubutumwa bwa Afrika ngo bafasha kubishuriza izo birarane. Zari zimwe mu ngingo zigize ano makuru mu kanya idonido kaza.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Nzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Nzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubifuriza ikaze ya makuru tuyahere mu gisata cy'ubugizi bwa nabi. Umugabo n'umukenyezi bo mu gacimbiri mudaturwa umutumba na komine Mabanda barapfuye. Umugabo ahejeje kugandagura umukenyezi wiwe nawe yaciye aja kwiyahurira ku mutumba Gikombe uri hafi y'urugo rwabo. Uwo mukenyezi yatowe ikiziga ejo ku munsi wa mbere mu gacimbiri mudaturwa ku mutumba Mabanda zone na komine Mabanda nyene yagandaguwe mu ijoro ryo ku wa gatandatu buca ari ku w'Imana. Iyo nkuru tuyishikirizwa Idonido na Pierre Gahungu.
Amakuru dukura ngaho mu bajeje intwaro muri komine Mabanda avuga ko uwo mukenyezi yishwe atemagujwe igipanga umubiri wose. Igipolisi kigiye kuraba kuri uyu wa mbere ikiziga cy'uwo mukenyezi Odasiene niyo mugisha niho caronka amakuru ko ikiziga cy'umugabo wiwe Jackson Minani kimanitse ku mugozi urereta ku giti ku mutumba Gikombe muri iyo komine nyene utari kure yaho asanzwe aba. Mu ntwaro bavuga ko intandaro ya byose ari amatati yashingiye ku konona amatungo y'umuryango nyumba kubi mu gacimbiri mudaturwa akaba yashiye hagarikwa ku mvo z'amatohoza. Ariko mu muryango bavuga ko uwajeje intwaro ariko azira ubusa bagasaba ko yonekugwa. Ubwicanyi bwo mu ngo bukaba butera bwiyongera mu ntara ya Makamba. Ubundi mukenyezi akaba yaheruka gutemagurwa nawe nyene umubiri wose n'umugabo wiwe ku mutumba Rabiro muri komine n'intara ya Makamba mu kwezi kwa kane guheze. Ariko we Imana yarakinze ntiyapfuye n'ubu ariko avurirwa ku bitaro bya Makamba. Ahanini izo mpfu ngo ziva ku matati yo mu nzu afatiye ku gusesagura amatungo y'umuryango.
Pierre Gahungu tumushimire mu gisata cy'ubutungane ugufungwa ubuzima bwabo bwose nico gihano sentare nkuru y'igihugu ya Kayanza yarayiciriye ku muhingamo wo kuri uyu wa mbere. Abagabo bane bose bo ku musozi busokoza komine Butaganzwa n'intara ya Kayanza ni nyuma yaho bagiriwe n'icaha cyo kuba mu ijoro ryo kwigenekerezo rya 10 rusama uno mwaka baragandaguye umugabo yarazwi ku izina rya Epipode yamuremye okuru uwo mutumba nyene. Uwo mugabo akaba yagandaga uwo munsi yari yamye kwandikwa muri komine na mushiki w'umwe muri abo bahavuye bamwica kuri uwo munsi nyene. Idonido na Josephine Jones Nkunzimana.
Mu gihe icyariho cy'umushyikiriza manza wa Repubulika mu ntara ya Kayanza yarengutse imbere ya Senari abagabo bane aribo Onias Nzigamasabo, Ezekiel na Kelitumana, Celestin Ndoricimana, Jean Claude Abarugira yabagirije ko mu ijoro ryo kugenekerezo rya 10 z'uku kwezi bagiye ku kabare ka Epipodi yamuremye yadandariza ko bamutegetse kugara hanyuma ngo baherekeze gukizura nawe abishura ko yari warushe atoja muri ibyo bikogwa mu nyuma baciye bugaza kabare Epipodi yamuremye ku nguvu bamubwira ko bamuherekeza mu gutaha ariko bageze hafi y'umuhanu w'umwe muri bo baciye bakubita ikibando wa Epipodi yamuremye batakora mucumita n'imbugita acarasanda ubwo rupfu rumaze kumenyekana bukeye abagiye gusaka kuri abo bagabo bane babasanganye impuzu zikaye kandi ziri kwa maraso ariko bisigura imbere ya sentare bose barahakanye icaha mbere bagasaba kwambikwa izera mu nyuma icariho cy'umushikiriza manza akaba yaciye asabira ibihano bitandukanye abo bagabo uko ari bane urubanza rumaze kuva mu mwiherero abagabo bose sentare yabaciye igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose icariho cy'umushikiriza manza akaba yamenyesheje ko umusore Epipodi yamuremye mu kugandagura yazize yuko yahora yankira uwitwa Onias Nzigamasabo kunyuruza amafaranga y'ishyirahamwe bari basanzwe bahuriramwo uwo yishwe kandi akaba uwo munsi yari yiriwe kwandika ku by'ubugeni na mushiki w'umwe muri abo bagabo bamugandaguye mukamenya ko ari abagabo bane nyene ku musozi wajya mukono muri komine Kabarore haciye inzu imwe gusa nabo nyene baciriwe igihano cyo gufunga ubuzima bwabo bwose ku mvo z'uko nabo nyene bishe umugabo w'imyaka 30 wo kuri uwo mutumba nyene kandi babiteguye.
Josephine Jones Mundimana nawe nyene tumukengurukire muri ico gisata nyene wahoze yamushikiranganje wa mbere Alain Guillaume Bunyoni ku munsi wa mbere uza igenekerezo rya 27 uku kwezi azokwitaba muri sentare ntahinyuzwa bikaba bitegekanijwe ko azokwisigura kuzaha inzwi yagirizwa harimo gushaka kwicisha umukuru w'igihugu no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu Idonido na Janvier Habarugira.
Muri urwo rubanza uwahoze ari cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Alain Guillaume Bunyoni azogerageza kwisigura ku vyo yagirizwa na sentare muri kino gihe akaba yagirizwa ivyaha bishika kuri ndwi ari vyo gushaka gutembagaza ubutegetsi gushaka guhungabanya ubuzima bw'umukuru w'igihugu guhungabanya inzego z'igihugu gutunga ibigwanisho bicira umuriro atayifite uburenganzira guhungabanya ubutunzi bw'igihugu no kugira ubutunzi budaciye mu mategeko. Muri urwo rubanza nyene abandi batatu bafunganywe nawe nabo nyene bazokumvirizwa abo nabo akaba ari Desire w'Amahoro Samuel Bamfumukeko na Kome Niyonsaba abo nabo uko ari batatu bakaba bagirizwa na sentare gukorana n'abashaka gutembagaza ubutegetsi uwo munsi nyene bikaba biteganijwe ko urwo rubanza rushobora kubandanya mu gihe imburano zoba zidaheze. Alain Guillaume Bunyoni yafashwe mu nyuma arafungwa ku igerekezo rya 23 mu kwezi kwa kane ku mwaka w'ibihumbi 2023 mu gisagara ca Bujumbura ni nyuma yaho mu kwezi kw'icenda ku mwaka w'ibihumbi 2022 yari yabanje kubogozwa mu mabanga yiwe akaba kandi hari haheze iminsi mike umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye avuze ko hari abantu bashaka gutembagaza ubutegetsi bwiwe mumenya kandi ko Alain Guillaume Bunyoni wewe yamahakana ivyo yagirizwa.
Inzamba
turabandanya n'amakuru twabateguriye. Abasirikare b'Abarundi bahora mu gihugu cha Somalia batanguye kugomborwa kuva kuri uno wa kabiri basaba ubumwe bwa Afrika kuyishuriza amafaranga baheraniwe na leta y'u Burundi y'umwaka bamaze bari muri ATMIS. Abo ni abaheruka kuronswa agahembo ku kwezi kwa gatanu umwaka uheze w'ibihumbi 2023 bagishika muri Somalia babazwa nuko batahutse basanga ubukene budasanzwe mu miryango yabo. Idonido na Bonfils Niyongera.
Abasirikare batangiye kugomborana kuva kuri uyu wa gatatu indege ijanye bashasha mu gihugu cya Somalia bo muri bataya 73 ikaba kandi yatahukanye aba mbere bariko baratahuka i Bujumbura yashitse amahoro ku kibuga c'indege ca Bujumbura n'ikibuga ca Mogadisho mu gihugu ca Somalia. Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko abasirikare b'u Burundi batahutse bakoreye muri kontenja ATMIS baheraniwe amezi 12 ni ukuvuga umwaka kuva mu kwezi kwa gatandatu umwaka uheze kugera muri uku kwezi kwa Rusama umwaka w'ibihumbi 2024. Abasirikare bavuga kandi ko n'abakoze muri ATMIS imbere yabo umwaka w'ibihumbi 2022 bagiheraniwe amafaranga y'amezi abiri ni ukuvuga ukwezi kw'12 n'ukwezi kw'11. Abo nabo bakaba ari mu bataya 62, 63, 64, 65 na 66 za ATMIS. Bamwe muri abo basirikare baheraniwe bakaba baza baramaze no kuja mu karuhuko ko muzabukuru. Ayo makuru nyene abandanya avuga ko amabatayo ya 67 68 na 69 za Timis bo bishuza ibirarane by'amezi 7 no kuvuga kuva mu kwezi kwa gatandatu gushika mu kwezi kwa Kigarama umwaka wa 2023 aho muri batayo ya 71 za Timis harimo nabatagabanijwe bo mu mabatayo ya 68 na 69 ari nabo ariko baragombogwa muri kino gihe ni batayo ya 72 n'iya 73 baheraniwe amezi arenga 11. No kuvuga kuva muri mukakaro umwaka uheze gushika mu mpera z'ukwezi kwa Rusama uyu mwaka wa 2024. Inteko z'umwe bwa Afrika muri Somalia ziguma zigabanywa aho bitekanijwe ko ku ruhande rw'Abarundi bazogabanya abasirikare barenga 600 mu ngonga zibiri, abarenga 340 bazogabanywa muri ukwezi kwa gatandatu, abandi nabo bangana nkabo bagabanywe mu kwezi kw'icenda. Amakuru atangwa n'abasirikare akagiriza barongoye igisirikare kw'amafaranga aho kuyabahemba yobakoreshwa na bamwe mu bategetsi b'igihugu na gisirikare mu bikorwa byabo bwite bibazanira inyungu ko kurangura imiti iheze gasubira ikagurishwa mu gisirikare, ibitoro n'ibindi byankenerwa. Basaba umwe bwa Afrika kubishuriza agahembo kabo imbere yuko ibikorwa bya Timisi bisozerwa kugira ntibazo have bataha zirayoye. Kadi inzamba gateka kawe nitwashoboye kuronka kuri telefone General de Brigade Gaspar Baratuza ajejwe imigenderanire y'abasirikare n'abasivile ariwe bita J5 akaba ari nawe muri kino gihe avugira igisirikare kugira ngo ico avuze kuri iyo myidogo y'abasirikare.
Mofis Nyongere arakenuye mu gisata cy'ubutunzi kubanza gufumbatisha umukozi ajejwe gutangira itoro ku ipompo iyo Imana yacanye kikaboneka ngo vyabaye umugenzo mu ntara ya Muyinga. Nkuko bishikirizwa na bamwe mu badasiba gutanga ico giturire kugira ngo baronke gitoro nta kindi bakora atari gupfumbatisha, eka ngo ntibigarukira aho gusa kuko ngo barongera bakariha amahera menshi adahuye n'igitoro baronse. Inkuru tubibaze Alexandrine Kez.
Abanyagihugu bemeza ko kugira ngo unyweshe igitoro ubanza gupfumbatisha nyene kunywesha, ivyo rero ngo ni gihe cabonetse. Bavuga kandi ko n'igitoro batanga kidakwiranye n'igiciro kuko usanga ari gike cane. Umunyagihugu aravuga uko byifashe. Abakenera igitoro mu mirimo yabo ya misi yose basaba ko kugira ngo baronke agahengwe abapolisi baza gucungera itangwa ry'igitoro ko busubirizwa n'abasirikare. Ramatari w'intara ya Muyinga Jean-Claude Ortwa nayo ahamagarira abo banyagihugu kumenya guharanira uburenganzira bwabo bakareka kwidoga ahubwo bakadoma urutoki kuri abo bakozi bo ku bituro by'igitoro hamwe n'abo bajejwe umutekano babaka igiturire. Twibutsa ko ibura ry'igitoro rirangwa mu gihugu cyose iyo kibonetse naho kidatangwa, nayo gutanga igiturire kugira ngo uronswe igitoro abanyagihugu bo mu ntara ya Muyinga bavuga ko ryabaye nk'ivumwe.
Alexandrine Keza na wenyene tumukengurukire iyo nkuru ivugwa mu gisata cy'ubutunzi niciye isozera makuru twariko turabashikiriza kuri no wa kabiri. Reka nshimire mwebwe mwese mwaduteze abiri, nshimire na bagenzi banje bafashije kuyegeranya kuri mikomwe ari kumwe na Josine Kaze. Ndabifurize kuranirwa mu byo murimo nahuta.